Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yagiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi, mu Kinyarwanda, mu Burundi, mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda, mu 2014 mu ishoro no kudukikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru Westatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu com. Mwiwe neza nshuti mwese namwe bakunzi radio Ijwi ya Amerika, muri kumwe na Frederic Mundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Aho ukira mu kwezi kw'indwi, abarundi baba mu bihugu byo mu mahanga diaspora batekanya kugendera igihugu cyabo cy'amavukiro mu ntumbero yo kwirabira ukuntu igihugu cyifashe no kurabira hamwe intererano botanga mu gutsimbataza amahoro hamwe no mu guteza imbere igihugu cyabo. Ni buzaba bubaye ubwa mbere abarundi bagira urugendo nk'urwo, yamara uyu mwaka ikintu kidasanzwe nk'uko bavyivugira ngo ni igitigiri ntangere cy'abazo kwitaba iryo sango ryo mu kwezi kw'indwi. Byongeye bavuga ko ibintu bafise umugambi wo kurangura muri ico kiringo ari ibintu by'ingirakamaro ku barundi bari mu gihugu hagati no ku barundi baba mu mahanga barimwo n'abavukiye hanze igihugu. Muri urwo rugendo rero abarundi ho muri diaspora bazotunganya amanama, ibiteramo hamwe n'ibikorwa bifise intumbero yo kurabira hamwe uburyo bwo guteza imbere no gushyigikira imigambi yo gukoresha imisaya mu gihugu, bongere bagendere imihingo itandukanye y'igihugu mu ntumbero yo kurabaho butangurira mu gufasha abarundi bakeneye imfashanyo ihutirwa. Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi rero twatumye umukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi b'amahanga Japhet Le Gentil Ndayishimiye, akaba aba mu gihugu cya Norvège. Muri beneza Japhet Le Gentil Ndayishimiye. Muri beneza, turi kumwe kandi na Madame Fides Marzi Hatungimana ari mu gihugu cy'Ubutaliyano mu gisagara cya Milan. Muri beneza Madame Fides Marzi Hatungimana, murakomeye ngaho mu
Negere
Milano. Ni vyiza cane gose. Turi kumwe kandi na Venuste Niyongabo aba mu gihugu c'Ubutaliyano nawe nyene. Muraho neza Venuste Niyongabo. Reka rero dutangure kuri we mushe ntaye Japhet Le Gentil Ndayishimiye, mutubwire cane cane urugendo rwa diaspora muri ko murategura itegurwa ry'urwo rugendo rigeze he?
Novuga yuko ubu dusa n'uko twatanguye igice gikomeye cane cy'imyiteguro, ni ukuvuga yuko nk'uko mubizi indwi yahariwe abarundi ba mu mahanga yama itegurwa uko umwaka utashe mu mpera z'ukwezi kw'indwi. Uno mwaka rero ikazoba kuva itariki 27 kugera itariki 30 z'ukwezi kw'indwi. Rero tumaze igihe dutanguye imyiteguro, twaramaze gutanga ubutumwa mu bihugu bitandukanye ku isi, tubabwira yuko igihugu cyose cyo kwiyungunganya kugira ngo kize kizane akanovera, kize kizane cerekane ingene cyitunganije, hanyuma wanashaka binashoboke yuko nk'abarundi batabigera bahanyuze ikirenge mu gihugu baze baronke akajya ko kwakiranwa iteka mu gihugu cy'amavukiro.
Muravuze ko muri ko muri itunganya no kuraba ukuntu mumenye abarundi bazokwita ba urwo rugendo mu Burundi, icyo gikorwa kigenda gute mu byifatamo gute kugira ngo nk'abarundi bari mu bihugu bitandukanye mushobore kubashikira, mu bigenza gute kugira ngo mahe ubwo butumwa?
Ubwa mbere hoho ni uko iyo ndwi yahariwe abarundi baba mu mahanga ni umugambi wa leta wo kugira ngo leta izane abarundi baba mahanga bagende igihugu babone aho kigeze babone aho kibabaye icyo bofasha n'ingene bogenda bakivuga uko kiri hanyuma na twebwe ubwacu turukomera tukitunganya kugira ngo imbere y'uko iyo tariki ishika natwe tujye dufite ibindi bikorwa bitandukanye turiko tunatunganya icyo twakwita les activités autour de la semaine de la diaspora rero irashyiraho yashyizeho urubuga aho umurundi wese ashobora kwiyandikisha akiyandikisha kugira ngo bamenye neza igitigiri kizogenda hariya bashobore kumwakirana iteka bamenye aho azorara muri iyo minsi itatu turiko turakigendera igihugu bamenye aho icyo azofungura igihe cy'inama bamenye abazoja mu miduga izotembera mu gihugu hagati batwereka ibyiza by'u Burundi icyo gihe rero niyo mpamvu basaba abarundi kwiyandikisha bakaba bazi igitigiri uno munsi rero kwiyandikisha bigeze kure hashobora kuba hariho abatarashobora kwiyandikisha ikiringo cyaratanzwe uno munsi ntiturabaza neza igitigiri uko kingana ariko hariho abantu benshi cyane bamaze kutubwira ko bamaze kwiyandikisha
so bwa mbere mugira urugendo nk'urwo w'abarundi b'abahanze igihugu ariko ikintu gishasha mwatubwira muri iki kiringo ni ikihe ikintu gishasha kiri muri urwo rugendo mutekanya mu kwezi kw'indwi ni ikihe mushaka nahenda shimi
ikintu gishasha ubu unye ni uko iyi ndwi yahariwe abarundi b'abahanze zo kwitaga n'abarundi isinzi mu ndwi zaheruka hari hakiriho icyuka cyo kwikumira ugasanga hariho abarundi bavuga bati twebwe ntidutekaniwe kubera ibihe bitari bimeze neza ariko uyu mwaka igihugu kifashe neza ni ukuvuga amahoro n'umutekano n'umusesekara ku buryo ba bandi bose bahora batinya ubu tumaze kubona yuko bamaze kwiyandikisha biteguye kuza mu gihugu ako icyo ni ikintu gishasha ikindi kigira kabiri ni uko abana b'abarundi bavukiye mu makungu batarigera bahanyuza ikirenge mu Burundi bazoba ari benshi baje kuraba icyo gihugu kivugwa bamwe babona amafoto bakabona n'ahantu hateye igomwe ariko batarigera bageza bahunyuzeho ikirenge icyo ni ikintu kintu gishaje ikindi kintu kigira gatatu ni ibikorwa bitandukanye byateguwe n'abarundi bo mu gihugu kugira ngo bakire abagenzi babo n'ibyateguwe n'abarundi bo hanze ibikorwa bitandukanye biri mu butandukane gusa bwinshi inkino ibijyanye na kitisi ibijyanye n'imbyino umupira ibintu byinshi cyane byateguwe hazaba hariho dine da fere diplomati hazaba hariho inama y'abakenyezi mpuzamakungu ibyo byose ni ibintu byateguwe byerekana yuko iyo ndwi ije idasanzwe
ibyo bikorwa bitandukanye turabigaruka ko ariko nagomba duhe n'ijambo kandi umupfasoni Fidesa Marzi Hatuyimana nawe nyine atubwire ukuntu ariko itegurira ubwo rugendo rw'abarundi baba mu mahanga ubwo rugendo mu guteguriye gute madame Fidesa Marzi Hatuyimana
Bueno, actual un italiano una vez más de me gustaría más que tú con la grupoesi de una comité suashinze que costuriga un congreso de tener a nadie digo que suashinze a una comité a la risque para yo tu yo que a la carrera banjo yo que yo curima yo que ibyo uburezi byerekeye sport byerekeye kumenyesha igihugu ku buryo buri kwezi tubonana tukagenda dushyikiriza abandi bakorera mu yandi makomite n'abandi barundi bari mu gihugu aho tugeze n'imirimo yacu ubu ngubu mva yuko twashyize imbere zo gutegura amakarte yo guha bariya bantu bantawe nikora tuzobashikiriza hanyuma ibindi aza kubivugana umugenzi turi kumwe wa minisita akarategura
Murakoze amakarata muzoha abantu nikora ayo makarata azobafasha iki azokora gute
amakarte kam na makarata kugareka atanga aha tuyaha nk'umuryango ufite abana guka abana badakuze bataragize ku myaka 15 ituma bashobora kujya kwa muganga kwivuza murazi yuko hari ya Burundi bitoroshye kujya kwa muganga benshi ntabwo bashobora no kuhegera kubera badafite amafaranga yo kuriha ubapima wo kugura imiti n'ibyo byose uza yuko akarata bakabonye nk'umuryango barashobora kujya mu bitaro bakipimisha bakivuza abakegera ivyo bitaro benshi hariya ntabwo babishoboye bituma twatanguye kuri icyo gikorwa gihambaye
ni byiza cyane rwose namwe mushe nta venuste niyo ngabo izina ryawe yamenyewe cyane rwose mu byerekeye cyane cyane kunanura imitsi abarundi benshi urabazi namwe ku giti cyanyu cy'umurundi abahanze igihugu mwiteguriye gutega urugendo mu Burundi bahurikiye mu ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga diaspora
murakoze na cyane cyane nkanguye gushimira perezida Japete na Fidesi banyiyumviye kugira ngo banshire muri ibi bitegurwa ariko barategura mu Burundi kw'abantu baba mu Burundi bamaze kumva iryo teka ikintu niyumviye cyane cyane nariyumviye yuko siporo n'imico kama ari ikintu gihuza abantu hanyuma nkaba nzi yuko nk'uko perezida Japete ariko bivuga yuko hari abantu benshi bikumira nibaza yuko imbere ya byose ni uko twebwe tuba hanze twobanza tukamenyana twese kuko tumaze kumenyana niho tuzomenya n'igihugu cyacu kandi tukamenya n'ingene dushobora kugifasha hanyuma turabye yuko rospo nuzera inkino n'imico kama irahuza rero cyane rero twashimikiye kugira ngo duhurire hamwe twese tubanze tumenyane hanyuma tumenye imigambi yacu turonke umwanya wo kuganira na cyane cyane hazoba inkino ikindi nacyo twiyumviriye nuko izo nkino zobera nko mu rugo rwa Kamenge kuko turazi mu myaka iheze mu Kamenge ijyasanzwe ryo Kamenge yarakoze ikintu gikomeye cyane guhuza amazone atandatu mu gihe Uburundi bwari butari bworewe cyane ariko mu Kamenge n'ahantu abantu benshi bakuriye abavuzi muziki abakina imipira abize ibintu byo kwiga no mu mashuri rero mu Kamenge twari abasabye yuko buduha indaro izo nkino zikazoba ku itariki 25 z'ukwezi kw'indwi ubu gushika uko batubwira abana dushobora kubona mu Kamenge barenga 151 hanyuma hakaba harimo abakobwa barenga 116 hakaba harimo n'abahungu barenga 135 abo bose ndiko ndavuga bari mu myaka 16 n'imyaka 30 benshi bibaza yuko siporo ari ukuryoherwa gusa siporo mu Burundi twarazi ni igihugu cyiza cyane ushobora gufasha ingenzi zikagendera Burundi kuko siporo ni ikintu gituma abantu baba batembera cyane hanyuma siporo yashobora gutuma abana bari mu Kamenge nibabone nka jewe natsinze inkino ya Jeux
Olympiques mutwibutse izo nkino abarundi benshi barazi ko mwabaye ikirangiranwa mu guhiganwa mahiganwa mpuzamakuru yo kunanura imitsi ariko hariho n'abandi bacaruka batazi uwo ari we Venuste niyo ngabo
abatanzi jewe ndi Benice Niyongabo nkaba kuva muri 1992 naratanguye kuzanira umudari wo ku isi yose ngifite imyaka iri hasi y'imyaka 20 hanyuma muri 1995 naratsindiye umudari wa gatatu muri mu mahiganwa y'isi yose yabereye muri Suwede hanyuma birakurikira umwaka ukurikira nkatsinda ubwa mbere ubundi bwari bugiye mu nkino z'isi yose ya Jeux Olympique ni gushika ubu haheze imyaka 25 nta wundi murundi n'umwe arigera atsinda umudari w'inzahabu ngo natsindiye muri 1996 hanyuma turafise Francine inyuma yacu nawe nyine amaze gutsinda umudari w'icyo kintu rero nibaza yuko gusubira mu gihugu cyacu tukaganira n'abana nibaza yuko byotuma Benice Niyongabo ba Francine bosubira kuvuka kugira ngo baserukire igihugu bagerageze bashikirize ibendera ryacu aho natwe twayishikirije mu myaka yahera
mwavuze abantu bazoba bazokwitaba inganda muzotunganya benshi n'urwaruka bibonekeza akamwote rwaruka mwihweje intambwe mwashitse ko kugira ngo nabwo nyine rubandanye rukwikira mu ntambwe mwatanguye ni nkakahe urwaruka rw'abakobwa reka n'abahungu muri rusange
akamunotera nuko ubu igihugu ntigifite uburyo kugira ngo biha akazi bose hanyuma abantu bose barashobora kwikora ko bagakoresha ubushobozi bwabo bafite kugira bahindure ubuzima bwabo icya mbere nimabwira ni siporo jyewe niga amashuri y'ibintu bya siporo kandi nta na kimwe byambujije yuko mpindura ubuzima bwanjye ngahindura ubuzima bw'umuryango wanjye ikindi nacyo ni ukwitegura ikintu cyose kirasaba imyiteguro kugira ngo utsinde inkino nk'izo natsinze ni birategura kwitegura nk'imyaka 4 kandi ukama ari igikorwa wama ukora iminsi yose ikindi nobwira abana ni uko ibintu by'inzoga ibintu bitabahindura ubuzima muri mu buryo bwiza ko bubigabanya rero nibaza yuko abanye twakore mu Burundi tugiye guhinga inkino kugira ngo bose baze bazitabe hazobamo serivisi bazobe abazokwirusha 10,000 abandi bo ku 5,000 hazobamo abazokina basket hariho abagenzi banje nka abantu turi kumwe ndabamo i Burayi abitwa Eric bariko barabitegura hariho tumwe ya tenisi ndi kuyategurwa n'umuntu kwa Jero Julien ari muri Suwede harimo abantu ba football bafite ama academy deja mu Burundi nka bajama bafite ekipi irimo Jibuti na Felix ari mu Bufaransa afite academy igitega nawe ariko arateguriza ball harimo abazokina ping pong nibaza yuko dufite ibintu byinshi ata muntu n'umwe akumiriwe abantu bose bazoze kuri itariki 25 hajya mu Kamenge hanyuma tuzoganira tuzobabwira ibyiyumviro dufite intumbero dufite kugira ngo ibitwe kugira mu Burundi biribe intango ahubwo ntibibe ntarezo ariko bibe intango bitutuka mu myaka izoza
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iryo ijwi ry'Amerika isamirangira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe n'abashinganari twatumiye bava mu bihugu bitandukanye abarundi baba mu mahanga turi kumwe na Japhet Le Gentil d'Ajimie bakaba mu gihugu cya Norvège turi kumwe na Madame Fides Marzi Hatunimana akaba mu Butaliyano na Venuste Niyongabo nawe nyine aba mu Butaliyano turi ko tuvuga cyane cyane ku rugendo bikorategurwa na diaspora mu Burundi n'ibikorwa bazoharangurira tugarutse kuri mwebwe mushinahe Japhet Le Gentil d'Ajimie mwavuze mu ntango ikibazo cya mbere gihambaye cyane rwose cy'ukuntu abarundi bo muri diaspora bataciye bashobora dukabaja muri iryo shyirahamwe ikintu muri ko murakora nk'uko mwabivuze igitigiri cy'abanywanyi bo muri iryo shyirahamwe diaspora kiriho kiriyongera cyane rwose ikintu mwakoze kugira ngo abarundi babahanze muri iki gihe ni benshi cyane rwose bahurumbire iryo shyirahamwe nk'ikihe ibintu muri ko murabandanya imigambi strategi muri ko murakoresha kugira ngo eka abarundi bose bagire uruhara cyane cyane abo baba mahanga
ikintu gikomeye nuko ubwa mbere hoho abantu bari bazi ko diaspora ndundi ari diaspora ikorana n'umugambwe gusa ari diaspora itarimwo abantu bose mugabo uko imitsi yagenda niko twagenda twerekana yuko atari byo diaspora y'u Burundi uwo Burundi wese ari inyuma y'imbibe z'u Burundi rero twagenda tuganira nabo tukabatumira tukagenda tugira ibiganiro ibihugu navuga nk'ibihugu bitagira byitunganije twaca dushyiraho abarongozi fata kibanza kugira ngo bategure amatora iyo rero babonye yuko aribo biteguriye amatora bagasanga ibyo bahora babwira sibyo baca baza mu mutekano ukajya ubona abantu binjira ku bwinshi banashaka nakubwira yuko hari n'ibindi bihugu bikeya kugira ngo kiriko turajya ko tubatunganya ingene tuva kuja hamwe n'abandi maginesi itarenga ine dutanguje diaspora yo muri Zambia hariyo abo muri Mozambique bamaze igihe kirekire abo muri Zimbabwe ntiturabashikira nabo nibaba batwumva barashobora gufata contact nabo tugatangura tukakorana nabo icyo dushaka ni uko nta gihugu cyosigara kitumva yuko Uburundi ari igihugu cyacu
hari intamba mugira nka mushyira na Jafete mu gutorokanya abarundi bose ari mu bihugu bitandukanye cyangwa icyo gikorwa kiraborohera cyo kimwe hari amakuru twumvise avuga ko hoba hari ingorane mu gihugu cya Zambia ibintu byifashe gute
ego me haravutse ingorane gatoya kubera twasanze hariho akagwi k'abantu kari karagerageje kugira ikintu cya diaspora ko barabinyegeza ntibabimenye abandi ariko ikintu cyaje kubyona ni uko hariho bari bamaze gutanga uburyo bwabo batamenye neza imwe mu buryo bwakoreshejwe rero uno munsi bikaboneka yuko nk'abari bashinzwe guseruka i Burundi ntibashoboye kubitunganya neza ngo bamenyeshe abarundi bo muri icyo gihugu cya Zambia yuko diaspora ndundi ari urwego ruriko rurakora ruriko rwegeranya abarundi kugira ngo bazane iterambere mu gihugu uno munsi rero turiko turaganira n'ubuserukizi hari aho rero usanga hari ababyumva n'ingoga hari n'abandi usanga batabyumva n'ingoga muri Zambia rero bisa nk'uko byabanje kugorana gatoya ariko turiko turabikorera ko kugira ngo n'abarongozi baho bumve yuko diaspora ari urwego rukorana n'abarundi baba mu mahanga kandi hariho inyabutatu ikorana ni ukuvuga ambasade diaspora n'abenegihugu ni byiza ko menya yuko tugomba kumenya ibiriko biraba kugira ngo ejo n'ejo bundi nk'abantu dushinze amabanga bamenye yuko diaspora ifite inshingano ikomeye yo kuoruganiza abarundi ari nacyo gituma ambasade zoroherwa kugira abantu bakorana nabo
Madame Fidesse Marzi Hatunimana mu bintu washikirije hari ibintu byinshi bizorangurwa hariho n'amashyirahamwe y'abafasoni mu zotsimbataza ariko umuntu aravye ibihe turimwo bya COVID-19 aho amategeko yumvikana jaye n'amagara y'abantu asaba ko abantu babanza bagashirwa mu kibazo cyabo nyene mu minsi itari mike icyo gikorwa muraciteguriye iyo minsi mwarayongereje ku minsi mwategezwa kumara mu Burundi
mu gihe tuzoja ya amakuru amwe aradushikiriye bishyize kuri ambasade ariko mu gihe tuzoja hariya iyo hageze inama ya diaspora mu busanzwe ababijejwe mvuga mu bice byinshi baraza bakabikuganira bakatubwira ukuntu ibintu byifashe mu gihugu nicyo gihe tuzofata tukazogenda tubaza n'abicaye hariya bakatumenyesha uko mvuga situasiyo yaho ugeze mu gihugu twumvise ukuntu byifashe niho hanyuma mvuga dusubiye mu bihugu byo tubamo tubyigana hamwe n'abandi tukaraba ukuntu twobikorera umuti amakuru dushikira ubunguwe nayo ava muri ambasade nayo baduha musanzwe bamenya tugiye hariya mu nama bakadusigurira byose uko ukuntu byifashe mu gihugu hama munyuma twumvise ukuntu byifashe tukafata ingingo tukarabana ko icyo twofashe hariya two turi hanze
Icyo kibazo reka tu kibaze na Venuste Nyangabo, ndabona ko mu bintu bazorangura hari ibintu byinshi cyane rwose mu gihe gito muzomara mu Burundi, mukamuzi ko hariho n'indi minsi muzomara muri mu kibanza cya mwenyine. Iyo minsi rero murayiharuye muyongera ko ku kiringo muzomara mu Burundi, eka kizobatuma murangura iyo migambi yose ikomeye twumvise mwaduciye ku mayange.
Ego cyane cyane twabiteguye kuko turazi hose muri ino minsi ingorane ya COVID yuko ari ingorane ku isi yose. Turazi yuko bagomba kutugumana iminsi ine turi muri confinema kugira ngo dushobore gusohoka hanze. Rero uko twabyateguriyemo twafashe ababa mu Burundi bakorana batwebwe, kuko abarundi bari hanze nibo bafite icyiyumviro, ariko turiko tubikorana n'abandi bari mu Burundi naho tuba turi turi muri iyo minsi ine turi muri confinema. Ibikorwa bizoguma bibandanya kuko ubu nibaza ko uko tutakora neza kuba nka za ambasaderi b'igihugu, abo nkuko nabo nyine bakora n'abandi, natwe muri diaspora turagerageza tukagira dufite abantu bari mu gihugu tuguma dukorana kugira ngo ibintu byose biguma bibandanya, kandi nibaza yuko akangorane bizotera. Ndababwira ngo igihugu ngo ni dukore ko confinema kuko ni ibintu bisaba ko twe twashika dufite amagara meza, hanyuma kandi ntizigenda gutera ingorane ari mu bantu dusanze mu gihugu. Nibaza yuko iminsi ine ya confinema yuko ari ikintu cyiza kugira ngo twe tugende guhura mugabo tumeze tubyuka nta kintu dufite muri COVID.
Umugambi wo kugendera Burundi w'abarundi baba muri diaspora nk'uko mumaze kubyerekana werekana urukundo abo barundi bafitiye igihugu, akaba mumaze gutunganya karirimbo. Reka twumve kwa ako karirimbo twokumviriza mu kanya gato cyane rwose. Karirimbo karyoshye cyane rwose, abahinga bakanonosoye Luciana et Japhet le Gentil l'Alchimie mu bavuga kwiki bari hehe baba hehe baba mu mahanga nabo.
Muri diaspora burya turafise abahinga benshi ako n'akarorero, hariho abamaze gutaha, hariyo abari hanze. Ni ukuvuga uko umwaka utashye tukunda kugishihiganwa by'indirimbo. Iyo yabaye ya kabiri ikaba yaririmbwe n'umugore bita Regimo Music Club. Rero harimo babaye hanze, harimo nabo mu gihugu, kandi turafise n'abandi bahinga n'ubu biteguye kuzajya kuririmbira mu Burundi.
Tukiri kuri mwebwe nyine, Ndashimiye mwaragize urugendo nk'urwo mu Burundi mu mwaka uheze, ikigwa mwahakuye ni ikihe? Muraze imigambi mwari mwateguye niyo mwashoboye kurangura? Hari intambamyi mubona ku migambi mufite muri iki gihe? Ndabona umengo ni imigambi myinshi cyane rwose. Hari ikintu mwibaza ko cyohava kibangamira imigambi mufite mwiyemeje kurangura muri iri gice?
Turafite ingorane zibiri zikomeye. Ingorane ya mbere niyo kugira coordination muri leta ituma umurundi wese yumva yuko hariho ahagomba guca kugira ngo agere yagiye kurangura umugambi. Kuko iyo uretse umuntu wese agakora ibyo yishakiye, usanga rwa runani kwa kuja hamwe bitayikunda. Nabyo rero ibyo bica bigabanya inguvu gukorera hamwe. Iyo ni intambamyi ya mbere. Intambamyi igira kabiri ni abantu bataratahura yuko imigambi abarundi barangurira mu gihugu ikwiriye gukingirwa. Hariho imigambi myinshi ihura n'ingorane. Hariho abantu benshi babona yuko iyo umurundi agiye kurangurira umugambi mu gihugu agomba gukamisha akamukura ko biri canke biriya canke agashyiramo intambamyi kugira ngo abanze ashyire mu mufuko bigatuma rero n'abantu batinya kurangura imigambi myinshi mu gihugu ibyo rero biri mu bintu bibiri bikomeye tubona yuko dwifuza yuko tuzobwa Burundi bitorewe inyishu
namwe madame Fides Marzi Hatungimana mwavuze imigambi itari mike mu tekanya kurangura muri icyo gihe hari ikintu mwibaza ko co hava gituma mutayirangura yose muri icyo gihe muzaba mufize
kwa umugambi duko turiteguza kuko turiteguza ubu ngubu kugira ko ibintu byose bisaba umwanya kugira ngo abantu mvuga bitegure abari mu makomine abari mu masozi abo ntawe yikora kubera umwanya wo kuza yo gutanga ayo makarita ntabwo uzaba ari munini cyane ntabwo uzaba ari munini cyane tuzotangura mu kwezi kwagiye kuza kugira ngo byose bije mu nzira tuzoshike hariya babiringanije bishobora gukorwa nk'uko bigomba kuja ku murongo n'ibyo byose bisaba umwanya igikuru ni ukumvikana n'abantu uvuga abantu bicara dukorana na nk'uko bivuze perezida wacu Jafet dukorana na ambasade tukongera tugakorana n'abantu bari hariya ari kuri minisiteri biro ya diaspora nayo vrema icyo ishishoye gufasha abari hanze iragikora akaba ariyo igenda ivugana n'abandi bantu bari kuri terani kugira ngo badufashe mu byo turimo turakora dushike tubishyire ku murongo igira inzira ni ibyo ngibyo hari koordinasiyo mbona usanzwe badufasha muri byose
egome Evariste Niyongabo imigambi mufite yo kurangura muri iki gihe muzaba muri mu Burundi imigambi myinshi cyane rwose muri iki gihe iminsi tubona ko iri kwihuta hari abantu muri kumukorana mu Burundi bazoborohereza kugira ngo mushike ibintu bimaze kujya mu buryo kugira ngo ugwaruka rwose mu tekanya gukoranya abaja mu masiporo abagira iki kugira ngo habi hari urutonde rw'abantu bazogira uruhara mu bikorwa byose n'inganda muzotunganya hari abo mufashanya mu Burundi muri iki gihe
namaze kujya mu Burundi kenshi mu mwaka wose nari mu Burundi abarundi abasiporutifu barakunda ingino kandi barakunda imico kama ariko notera kamo cyane cyane abajejwe b'ingino urabona harimo ingino nyinshi kugira ngo abajejwe b'ingino kugira badufashe kuko dukoreye hamwe twese niho tuzotsimba akazi igihugu kandi kigatera imbere nibaza yuko n'ubushikiranganji buraba iby'inkino n'imico kama nabyo nyine byadufashamo kuko ni ibintu uno munsi ni minisiteri de la horazaze gikeriye ariko lo siporo ibabwa n'ubushikiranganji ku minsi tatu abo minisiteri nibaza yuko itokumigwa yoba irimo kugira ngo izitsimba akazi iby'inkino zibeho kugira ngo zerekane yuko inkino ari ikintu kinini kandi igihugu gishobora gushimikira kugira ngo habe n'ingiro mpuzamakungu ko mu Burundi nta ngiro mpuzamakungu bw'abana badashoboye kujya hanze bashobore kugirirana amakompetisiyo mu Burundi akandi kamo notera abandeze kuko sinzi uko benshi babizi abana kumara imyaka 25 usize umudare w'isi yose kwishyura ubu igihugu cyanjye ntikirigira kwihimbaza aho rero njyewe no ndabateye akamu nibaza yuko ari ikintu cyiza cyane kuko batsinze umudari ukomeye kandi ugoye kuroma kuko si umudari batsindira iminsi yose rero ko duba ni mu Burundi nibaza ko baba umwanya wo kugira batsinde akazi niho bazoha n'inzuzu z'abandi bantu banyuma yanjye kugira ngo bazobironde kugira babishike
ni byiza cyane rwose tugarutse kuri mwebwe Jafet le gentil ndayishimi nashaka mutubwire mwavuze cyane cyane ko turetse makoraniro inganda eka n'ibiteramo muzokoresha mufite n'umugambi wo kuja mu gihugu hagati kwirabira ukuntu ubuzima bw'abanyagihugu wasanzwe bwifashe igihe mufashe ingingo yo gufasha bamwe mu banyagihugu bantaho nikora mu batora gute ibintu mushyira imbere n'ibihe mu kubatora
Icyo navuga ni uko hariho amahiganwa yandi ngira ngo Venice atavuze nayo ariko arategurwa, hariho nk'icyo twita dîner d'affaires et diplomatique, turiko turayitegura naho abarundi bafite imigambi barangurira hanze bahura n'abandi barundi bari mu gihugu bagwizatunga bagasangira kugira ngo barabe ingene bashobora kuzokorana, kuko iyo abantu bakoranye baramenya aho amasoko ari bagahana n'amakarte de visite bagasangira n'agafanta bakongera bakijunana bagatamba bakamererwa neza. Muri iyo dine baratumira n'abaserukira ibihugu byabo bari mu Burundi kugira ngo babone nuko hariho abarundi baba mu bihugu byabo bakunda igihugu cy'u Burundi, kuko benshi ntibamenye yuko hariho abarundi baba muri ibyo bihugu. Ni byiza ko babibona babone yuko abo barundi nabo bakunda igihugu cyabo. Rero nicyo gituma rero turiko turaba ingene uwo munsi uzoba umunsi w'agakura w'umunezero, hanyuma hakaba n'undi munsi ukomeye w'abakenyezi. Abakenyezi bavuye ku isi yose barafise umunsi mukuru bateguye aho bazoganira ingene bagiye kwitunganya neza, baganire n'iyihe migambi mikuru mikuru bagomba gukora kugira ngo nabo bagire icyo baterereye muri wa mugambi twita Plan National de Développement 2018-2024. Hanyuma hariho n'urundi gwaruka ngira ngo ntuze atavuze Venice, hariho kugwaruka bakunda kuryoha cyane kwiryohera nabwo tuzoroha uburyo bwo bakunda kwambara impuzu nziza bakiyerekana icyo bita la sate, nabo nyine turiko turabategura kugira ngo
uri kuvuga ko hazaba amahiganwa y'uku kwambara neza
kwambara neza bakumva yuko nabo bari mu gihugu cy'amavukiro baryohewe merewe neza. Dushaka yuko abana bazoza mu Burundi ubwa mbere bazogumana ipica y'Uburundi mu mitwe yabo, dushaka yuko ari byo bazoza bigana mu mashuri aho bazoba bari basi twahora mu gihugu cy'amavukiro ntitwari tuzi uko ibintu byose kugeza ngaho.
Yego, ayo mahiganwa turasaba ari munsi ya ntahe Venuste Niyongabo yagaruke ko igatwumve dusabe n'umufasoni Fidesa Fides Marzi Hatungimana nawe nyine yatubwiye ku biriko byatunganywa ku byerekeye abafasoni, ariko nagomba tukiri kuri mwebwe nyine Jafet le Gentil mutubwire ku kibazo nababajije cerekeye ukuntu mufasha nk'abarundi batishoboye iyo mugiye nka ruguru, ikintu muraba cyane cyane ni iki?
Abarundi baba hanze bari bamenyereye kujya gufasha hirya no hino, ariko mu minsi heze twarabahaye intumbero turababwira yuko dukwiriye kuraba abantu bababaye kurusha abandi. Hariho narabonye nk'ubu unye aheruka kuri umwuzure munini, hariho nk'abantu bababaye abo mu kwicara bakaraba yuko imfashanyo babaha, mbega niya mfashanyo uhaye umuntu ejo asubira inyuma ikiza kikamuhitana kubera utombere kugaruka. Hariho uburyo ushobora gufasha umuntu iyo mfashanyo ikaguma iriho, nibwo bufasha twebwe duhanura abarundi baba hanze, kuko uzaniye umuntu ibiro bitanu by'umuceri akajya ku wa mbere ku wa kabiri no ku wa gatatu ku wa kane ku wa gatanu no ku wa gatandatu biba byaheze, none undaca bigenda gute? Mugabo umushyiriyeho akantu ukamubwira uti tuguhaye agatahe dandaza ujye inyungu udandaza ujye inyungu, urumva aho bamufashije ni muri ubwo buryo. Hariho rero n'abandi mu gihugu hagati baba muri nyakatsi, duheruka kubishikiriza turavuga tuti tugiye kuraba abantu baba mu kizu nawe ugiyemwo udashobora kwemera kuturaramo, abo o tubafashe turabiyemera bwo muri utwo kizu. Hari abo twabonye nko mu Gasango bitakabara nibo benshi twasanze bafite amazu nayo ugasanga ntibafite naho barima.
Eko meleka tukali madame Fides Marzi ato imana ma mutumile chana chane ku inu mu fisi migambi kurangura chana chane kujanye yuku tezi mbele wa faso ni Murundi mwuncho gimuza wa muri Murundi wa kujamu
manako tuko tila tegura mkule bide tuse wa achu ujafet kutukuza na imtahe hari ya imtahe izo tuma abantu mvuga bibesha ho guha umukore bwo guhunga kimuga cyo urangiza wa urangiza ko ndoka gihindura ikuru kuza na iyo mitane vuga wigishije umuntu gukora gutegura guhingura izo nyanya bisaba yuko gihe azo zisoroma azoshobora kuzidandaza kimwe kazikoresha mu rugo ariko bikamuzana amahera amufasha gukora ibindi bintu nicyo twifuza gukora guteza imbere igihugu bitwa ari kuzana imitahe izo bwiza ubukire bw'abantu bose
turetse higanwa mu byerekeye siporo guteza imbere siporo no gushyira mu rwaruka umutima wo gukunda amahiganwa siporo mushyira he Evaniste Niyongabo havuzwe kandi umugambi wo ku kwerekana eka guhayanwa cyane cyane mu byerekeye gushaza icyo gikorwa muri ko mu gitegura gute
icyo gikorwa ni yaje gushaza ni ikintu cyiza cyane kuko hari ibintu byinshi dukorera mu Burundi kandi bishobora gukorwa ni mu mbuto nziza hakuba hari abantu bagiye mu Burundi benshi ibice mirongo irindwi ku ijana ibintu byose bambaye babikura hanze rero hariho byinshi bishobora gukorerwa mu Burundi kandi tukambara neza tukaberwa hanyuma ibindi nibaza nagomba guterera nk'iyo kampe ya kama kugira ngo izofasha abatishoboye jewe nagomba gukoresha siporo kugira ngo nzi yuko ko ugira siporo kenshi urwara gake aho rero urwaye gake birafasha yuko amahera dutanga mu bintu byo kwivuza byogabanuka hanyuma ikindi shipira kuko tuba dufite ikiyaga Tanganyika ari ikintu cyiza cyane nibaza yuko hogera igihe tukagira ngo inkino zihuza amakungu hanyuma tukabasha kuri Tanganyika tukabereka yuko hariho plage abantu bashobora kuzagira umunezero nibaza ko byaba byiza hanyuma ndabisa n'abandi bagenzi banjye batari ngandaza ariko bategura ibindi by'imigiki bizozana ngo perezida wacu Yabibure Japhete bizozana abana bavukiye mu mahanga bazoja Burundi kugira abone yuko tutasigaye inyuma kandi amahoro ariho kandi bashobora kuryoherwa cyane ibyo bizotuma tuvuze tuti none abazoza guteza imbere igihugu n'abantu nimiyumvire abantu bose bazoza mu Burundi bakikora mu mufuko ayo zosi na maya zosi na zosi nibaza yuko no turizme ya mbere tukagira ni twebwe ba diaspora turi hanze zotaha mu Burundi tuzatura abaturiste kandi izo amahote zizobamo izizofungura imiryango tuzofasha abana tuzofasha bagiye muri siporo ibyo nibaza yuko birimo mu guteza imbere igihugu cyacu hanyuma rero n'abandi bintu bazoza baduherekeje baba hanze bazoja kuraba mwe na twe tubayeho hanyuma nabo nyine ngira ngo bagira agatima bagira ati reka rero dutangira kudukorera ubundi bufatanye bw'igihugu cy'u Rwanda cy'amahoro
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo hejuru ry'amerika isananira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tugaruke kuri mwebwe mushyira hejuru Japhete le gentil ndashimiye mutumire cyane cyane igihe muzaba muri ko muratunganya icyo kiringo iyo ndwi yahariwe diaspora mu Burundi amatwi adusubira na leta y'u Burundi irafise ikiringo cyo guhimbaza umunsi wa diaspora mu korana gute na leta y'u Burundi muri ibyo bikorwa byose bihambaye ku gihugu eka no ku Barundi baba mu mahanga eka n'ababa mu gihugu hagati
nk'uko twari twabivuze itariki y'indwi ya nyuma y'ukwezi kw'indwi n'indwi yahariwe abarundi ba mu mahanga mu munsi utegurwa na leta y'u Burundi twebwe rero tuca dutegura imbere yaho ayandi ma activite twokwita les activités autour de la semaine de la diaspora kugira ngo uwo munsi uze ushike usanga twebwe twamaze guheza iby'iwacu dusigaye gukinjura turari bihinge na kiryoshye leta rero icyo twakira nk'abashitsi tugahinduka abaturiste nk'uko Venise ahejeje kubivuga abantu tukabanza tukaraba imwe mu gihugu haryoshye hanyuma inyuma yaho hariho uwundi munsi uhambaye duhereza ko ni umunsi wahaniwe amakomine icyo gihe rero leta ikitumira umurundi wese yaje mu gihugu kujya gusangira n'abavukanye imikomine aturukamwo ruguru kugira ngo basangire bya bijumbo y'amateke kandi bajya Kirundi ibintu byose ni kwibutsa kahise bakibutsa kahise kugira ngo wa murundi niyasubire inyuma asubire inyuma azagume yinovora za mfungurwa za kera twahoze dufungura akazogaruka acunga yuko acinovora izo mfungurwa ni muri ubwo buryo uyu munsi uba uryoshye rwose ku buryo usanga umurundi wese aba mu mahanga avuga akubita agaco kavuga ati nanjye sinzotangwa kujya muri iyo minsi mikuru ubu rero novuga yuko imyiteguro igeze ikure
egobe mufasadi fidesa marazi atuimana ahavuzwe umugambi w'ukuraba ukuntu abagwizatunga bo mu Burundi bakorana nabo muri diaspora ikahavuzwe ivyerekeye abanyamahanga bashobora kuba herekeza bakaja mu Burundi kwirabira ukuntu ibintu byifashe uruhara ngo bafaso ni muri ico gikorwa co gukomeza no gutsimbataza imitahe canke gukangurira abanyamahanga kugira ngo bakoreshe imitahe yabo mu Burundi ku ruhara abafaso ni ngo ruhara mu rufata gute
muri iyo nama tuzungira hariya ibijumbura ngo baduhuje n'abandi bafaso ni bava mu bihugu vyo kw'isi yose tuzokwiga ukuntu tuzogenda dufasha bene wacu bari mu gihugu kugira ngo tubigishe bwa ivyigwa vyerekeye ubugwiza tunga economic contabilité tuyicishije ku kana bumenyi urumva ivyo vyose ni bintu tuzokwiga hariya muri iyo nama hanyuma turabona ukuntu twofasha abandi barundikazi bari hariya mu gihugu nabo bagende bavyiga hanyuma nabo batera imbere nibyo nibutsa yuko uwo mugambi twitanze hano yo gutanga abakarata ntabwo ari uw'abataliyani gusa byoshoboka byo byiza n'abandi barundi bari ku isi yose dufasha bagaterera ngo dushikirize abantu benshi cyane hariya mu gihugu murakoze cyane kumbijambo
murakoze mu shanghai veniste nyungabo igikorwa cyo guhamagara gutera kamu abanyamamitahe baba bo mu Burundi baba abanyamahanga kugira ngo bakoreshe imitahe yabo mu Burundi ni igikorwa gihambaye cyane rwose nk'uko mwavuze diaspora ishobora kugiramo uruhara ruhambaye cyane rwose icyo gikorwa mwamukirangura mu bihugu murimo n'igihugu cy'Ubutaliyani
ego ibyo abataliyani bagomba kuza mu Burundi kuharaba anabi byo bikorerwa mu Burundi cyane cyane mu byerekeye imyambaro muri azwi ko mu Butaliyani hari igihugu gikomeye cyane mu by'imyambaro rero ari tuza kuza mu Burundi kugira ngo arenge n'ahameze amenyera bityo ishashaka gufashisha hanyuma ibindi nabyo ni twe tuvuga n'abagenzi bacu bo muri siporo hariho inkino ku mashuri ni ikintu cya mbere gifasha abanyeshuri batembera abanyeshuri babandanya ku amashuri yabo kandi bakamenyera neza cyane hariho n'ibibuze hari ibibuze hano nk'i Burundi nta kibuga dufite sintetike gushika ubu ni gukuba niruka mu myaka 90 gushika n'ubu nta gihugu cy'u Burundi nta fite sintetike dufite ibyo ni ibintu bituma tushobora kuganira n'abantu kugira babone aho dushobora gushika yuko ibyo dushobora gufasha ni biki hari ibindi hano navugana na groupe yacu dufise muri siporo hariho na atletisme futuboro amafederasiyo yose akoroka uko bimeze ariko biba byiza hamwe huboneka nk'ikibanza hagirirwamo amasiporo yose cyane cyane ku bintu by'abana kuva mu myaka indwi gushika mu myaka 16 ugasanga hariho urugo nakujya navuze ko mu Kamenge ahantu umuntu wese ingene agomba gukurikirana agomba kugira akayigirira hafi yahawa abantu bose bagashobora kugashyira hamwe uburyo kugira ngo habe urundi rushobora kwakira nk'abana bose bagashobora kugira ngo baje mu nzu hanyuma hariho byinshi byo kugira hari inzu byo gukora twebwe tuba hanze cyane cyane twaronse imana yo kubona ibintu byinshi rero ibyo twabonye hanze nibyo tugomba gusubiza iwacu kugira ngo kuko birashoboka benshi bari mu Burundi ngendera byimbira kuko batatu baba barabonye rero diaspora cyane cyane tugomba kugira benshi bivanga n'amahera mugabo hari icyiyumviro gisumba amahera niyo twabashyira icyiyumviro cy'akamaro icyo cyiyumviro cy'akamaro kizongera akamaro urwaruka ruzovuka inyuma y'iwacu yibaza yuko yoba inkingi ikomeye cyane kugira ngo duteze igihugu cyacu imbere
iruhande y'akamaro y'ishyirahamwe ry'abarundi b'amahanga diaspora mu gihugu hagati no mu banyagihugu no ku gihugu ubwacu hari n'urundi ruhara diaspora ikora mu byerekeye gufashanya hagati y'abarundi baba mu bihugu byo hanze ibyo bintu bitunganye gute mushyirahamwe Japhet Gentil haragiraho nta ishyirahamwe ry'abarundi rishobora kugarukira undi murundi agize nk'ingorane mu gihugu arimo
ego ibyo biva ku gihugu cyose nyine cyitunganije ni ukuvuga twebwe ntitwinjira ku kwitunganya kw'igihugu cyose kuko n'igihe igihugu cyose kiba gifite amategeko kigendera ko bivana nk'abo muri Amerika barafite amategeko bagendera ko abo mu Bufaransa barafite amategeko bagendera ko abo muri Australia ni uko abo muri Kenya ni uko twebwe tubabwira tuti nimwubake diaspora ariko murabe yuko muri kumukurikiza amategeko y'icyo gihugu murimo rero abenshi bahora baca bavuga bati ego reka turabe nyine twitunganye kandi natwe ubu bwacu dufashanye novuga yuko notanga nk'akarore nko muri Amerika kugira ngo uje muri BDSA hariho uburyo utanga muri ubwo buryo iyo wabuze umuntu hariho igitigiri runaka baca bagushikiriza kugira ngo kigufashe guherekeza uwawe wabuze ni muri ubwo buryo ahandi naho sinzi uko bitunganije igihugu ku kindi rero twebwe ni icyo turabahimiriza igihugu cyose kuraba akanobwera kaza n'agatuma aho bari bumva yuko batekaniwe
ndabona akanya kariko karagenda mu kurangiza kiganiro nashaka mwebwe nyine Japhet Gentil mubwire akamute y'abarundi gushika ubu atarashobora guhurumbira ishyirahamwe rya diaspora mu gihugu harimo akamumote y'abarundi muri rusange cyane cyane muhereye no kuri urwo rugendo muzogirana nk'akahe akamumotera kugira ngo nabo nyine bijijukire iryo shyirahamwe twumva ko umengo rirafite akamaro gahambaye cyane rwose ku buzima bw'Uburundi
akamu ka mbere notera ni uko abantu iyo bagiye hamwe bahinduka ingugu zikomeye cyane rero burya nibyo abo mu bindi bihugu bariko bararonswa bahawe na za Banque Mondiale bahawe na Union Européenne bahawe n'ibihugu rutura babibaha kuko bafatanye mu nda bakorera hamwe umuntu umwe cyangwa babiri arashobora kuba intambamyi ku ishyirahamwe kuko aba ariko arabuza ikorana ry'abarundi ngo bagire ikintu kiri hamwe no kubajya akara ndababwira nti aho bariko bakora nabi bakazana ibintu bituma abantu be bisangurira ko ibyo bintu tubasinya ko bo bireka bagakorana n'abandi ni nako kamunateye nk'abo bo muri Zambia ndababwira nti nimo barabe ingene ibibazo byose bica mu biganiro kugira ngo bakorere hamwe bamenye uko hariho inzego za diaspora zemewe n'amategeko zikorana muri bwa butatu hamwe na Leta y'u Burundi nta muntu n'umwe ashobora kuza abuza umwenegihugu gukora ikintu giteza imbere igihugu cyiwe rero nuko dutera akamo abarundi tubasaba yuko bakwitabira iyi ndwi yahariwe abarundi baba mu mahanga baze bitabe ku bwinshi kugira ngo ibintu bize bigende neza ngira ngo musanze muzi yuko jewe ndiko ndaheraheza bazeze bitoze no kwitoza ko hariho n'inama yateguye amatora abantu bitoze kugira ngo nabo bashobore kurongora iri shyirahamwe mpuzamakungu ry'abarundi baba mu mahanga rero nkaba ndabifurije yuko kwitabira iyo nama muri uyu mwaka bafise umutima uri mu nda ibibazo bamwe babaza bijyanye na korona twarabishikirije leta leta iriko irabiraba uko umunsi ugenda niko bazogenda batumenyesha ariko kugera no munsi tugeze ahashimishije hari igihe mwakunda bavuze bati ibya corona ubu aho bigeze reka twongere twatezurira kandi
Madame Fidesa Marzi Hatuimana, Nami Akamu Motera, Chanachana Rondi Kazi, Womri Diaspora, Batarashura, Kujukira, Eka Gurumbia, Yashami Diaspora, Eka Navandi Wose, Wavi Fuza, Gira Ugendo, Bakifatan, Kuyavi Fatanyanami, Akamu Motera Ninghaka.
Jendi Fuzayuko, Abarundi Kazi also, Abishoye. Uza kuitawa muri iyo nama hoba ari umunezero yuko kubonana kumenyana gusangira ibyumviro na muri iyi myaka byaramfashije cyane kandi bituma yuko nkomeza nkorana n'abo bantu twabonanye iyo ntagenda mu nama ya diaspora muri iyi myaka cyenda maze genda ntabwo nari kumenya ibintu byinshi no gukora ibintu byinshi nakoze muri iyi myaka nicyo gituma notumira ababishoboye bose ntibayishimbe bakore uko bashoboye bagere i Bujumbura tubonanire hariya tumenyane tuzokorane hamwe
Mushenahe Venuste Niyongabo nashaka namwe mu akamumotera abarundi bo muri diaspora muri rusange kubijanye n'ubwo rugendo muzobwira eka n'ukuntu kubijanye n'ishyirahamwe ryanyu ry'abarundi diaspora ni nkaka
jewe nobatera inkuru ngena byangeneye jewe na jewe mbaye mu myaka 33 hanze diaspora name ndayumva ariko sinigeze ndayijamo hanyuma nkabashimiye ubuserukira u Burundi ngaha mu Butaliyani ariwe yambwiye ati mbega Benito wowe ko utigeze amanama hanyuma ndaza mu nama ya mbere iteguwe na Fidesi iyo nama irandyohera cyane ndabona yuko ari abarundi bariko bayitanga bakunda igihugu hanyuma bicabi ndabona mbere ariko ari ikintu ntari nzi nari ndayizi na gatoya kubera sinigeze nitanga ndayinjiramo hanyuma maze kuyinjiramo uboneraza yuko ibyo nimaze kwiga mu yaya mezi atatu aheze ari binini cyane rero nukera kama abantu bose niyo bumva mu bari kubabwira ngo diaspora ni imiyo mugambwe sibyo na gatoya diaspora n'umuntu wese amaze amezi atandatu aba hanze y'ibihugu ciwe rero ikigutandukanya hariho abagira n'ihuja gukunda gusenga n'abadasenga rero notuma ko abatayizi neza diaspora boza inama ya mbere bakayibona ngene imeze hanyuma mu nyuma bo nyene bazomenya bati iki kintu nacyo nagomba kuja mu mugabo nibaza yuko batokumviriza abandi kandi batigeze kuja mu nama kugira bumvirize ngene bamenye inya mbere ngene imeze bamenye ibikoresho bimwe na bimeze nibaza yuko diaspora ari ikintu gifasha twese baba hanze cyane cyane tumenye igihugu rero bo hanze turamenyana aho ngiye muri ya diaspora naramenya abarundi cyane ntarinze kuva mu mezi yahera mu myaka yahera
Venuste Niyongabo ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo mugane ni radio Ijwi ry'Amerika ku rugendo mwimirije mu Burundi abarundi bari muri diaspora mwakoze
murakoze namwe kutubona mwadushyikirije ijambo
Madame Fidesa Marzi Hatuimana murakoze namwe cyane rwose kuko aje mwateye kugira ngo mugane ni radio Ijwi ry'Amerika
cyane nandi nabashimiye cyane akazi gasuru mwaduhaye kuduha ijambo gushikiriza abandi barundi ibyo ni ibintu bikomeye cyane mwakoze akazi cyane
murakoze gushima ndabashimiye namwe mushe ntahe Jafet la gentil d'Aishimi kuko aje mwateye kugira ngo mugane ni radio Ijwi ry'Amerika mwakoze kuri ibibazo bihambaye cyane rwose bijanye n'urugendo mwimirije mu Burundi mwakoze ndabashimira mu nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro muri sana cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese